Jewe haba muri Senared canke haba no mu gihugu canke n'ahandi hose, iyo hageze ibibazo nk'ibyo byo guhinduka ngerageza kubitegera, mbanza kuraba amategeko agenga iryo shyirahamwe canke igihugu. Senared gira iteka rero ubu itunganijwe bishingiye ku mategeko ntunganyabikorwa yo twita Reglement d'ordre interieur. Iyo nayo igategekanya yuko ikiringo inzego zifise kitarenga amezi 9. Ni ukuvuga rero uravye kuva igihe Senared yashingwa ku itariki ya mbere y'ukwezi k'umunani mwaka uheze w'2015, ubu hari hageze guhindura inzego. Nicyo gituma byakozwe.
Mu
Hanyuma
mateko
kandi
y'ugoronani ntibashobora kongera umutetsi mu gihe yoba yaranguye neza amabanga yajejwe.
ego erika kandi nturabe gusa uwari hejuru ku rwego rwa Senared, hariho n'abandi bakorana. Ubona ko hari bamwe bagumye mu bibanza mbere bari barimwo canke abandi bagahindura ibibanza.
Mu gihe
Nicyo kiba
batamwongeye n'uvuga ko yakuwe rero.
oya so gukurwa ni ukuvuga hejuru ikiringo ciwe. Gukurwa ni hani nka bivyo bavuga bati yagize kudeta canke bamwirukanye mugabo waje ikiringo cawe, hanyuma bakagusubiriza nta ngorane ibihari. Na cane cane ngubu hoho vyaciye mu matora, ubona yuko nawe nyene yari yitoje mugabo ntashoboye kuronka amajwi akwiye
Ikintu
atunganijwe n'ivyo nayo mategeko ntunganyamugambwe ntunganya ahubwo shirahamwe, hanyuma ntashobore kurengana.
icatumye ataronka amajwi ni iki? Bamwagiriza iki?
Ivyo jese nobimenya, kuko burya umuntu wese atora mw'ibanga, ko batora we wese ku gapapuro kiwe. Mugabo ico numvise n'uwamusubiriye yavuze yamushimiye cane ko yakoze agashikana Senared gira iteka ayishikiye. Igihambaye buriya iyo urongoye abantu ni ukugenda ubegeranya, na cane cane mu gihe nk'iki Senared iri ibigambwe myinshi, hanyuma ikaba ihanganye mbere nk'abarundi bose n'ikibazo gikomeye cane nk'iki cagiye giterwa n'imanda ya gatatu. Usanga hari ibibazo vyinshi vyaje mu gihugu, hanyuma Senared ikaba yitegura kugira ngo ishobore gufasha kuronka inyishu irama kuri ivyo bibazo vyose.
Eka abatetsi b'ugoronani bahurikiye mu migambwe itagira abanywanyi benshi nk'uko bizwi mu Burundi, ico ntigishobora kuba intamamyi kuri ugoronani.
Ega mu Burundi urashobora kubaza nk'ubu uti ufise abanywanyi benshi n'uyuwe, kuko kugira abanywanyi bipimirwa mu matora koko. Hanyuma ukaraba aya matora aheruka ingene yabaye, burya ico ni ca mbere. Ica kabiri kubo umugambwe urashobora kumuba ubwawe ukagira ivyiyumviro vyiza, vuga bukuru ubu ntugira abanywanyi benshi. Kuko kugira abanywanyi benshi biva ku bintu byinshi. Ngubu mu Burundi urashobora gusanga hari abantu bagerageza kwikwegera ko mu mugambwe abantu bisunze ibyumviro no kwita ko byari bito bito, ugasanga aragenda kuvuga iby'ubwoko, aragenda kuvuga iby'intara, aragenda kuvuga iby'ubu mugambi gihambaye. Gusa ukamenya yuko ari ukumenyereza abantu kugira baze baramenyera yuko mu myaka iza abarundi bazoza babarabira ku vyo babemerera kubakorera bibateza imbere mu mibereho yabo ya misi yose.
Mwebwe muri urwo runani Senared ku giti canyu c'umutetsi yahoze atwara Burundi, murashima utetsi bushasha canke muduhe
jewe
ifyimbo vyanyu?
ndashiba yuko abantu bubahiriza amategeko, ntihagire uwuzaranana iyo amategeko ategekanye ikintu gishitsweko ngo reka mpindure cyangwa reka gerageze kugisubiza inyuma kubera inyungu zawe. Ndashimba rero yuko nk'ibyo bishobora kuza biraba akarorero, abantu bakaza barataka akarorero, ntihagire uwugira ngo natowe ngo ngiye gaha ngo ngiye kuzohumira ukamengo wagabiwe.
Mu majambo make cane gose, mu kanya gatoyi, intumbero y'ugorunani eka yabo batetsi bashasha mu gorunani ni iyihe? Ikintu mwifuza ko burangura amaguru mashaniki?
ahubwo si intumbero koko nicyo nokwipfuza, ivyo uvuze nivyo vyiza. Icyo nipfuza ubwa mbere ni uko Senared yorongorwa mu buryo butomoye, mu buryo bwubahiriza uko nyene Senared bitunganya mu mategeko ayigenga, ikarongorwa mu buryo bugenda bwegeranya abari muri iryo shirahamwe, ikarongorwa mu buryo igenda ikora bimwe bishimwa kugira ngo abarundi baronke amahoro banyotewe, baronke kwishira no kwizana abanyotewe baronke demokrasi banyotewe hanyuma igihugu gitekane neza tubone kwicarira bimwe biboneka ibibazo bihanza barundi by'ubukene kugira abarundi bashobore kwiteza imbere bashobore kwikenura urabona yuko ubu ukuri ubukene bwabasagirije ivyo rero sinaridi bishoboye ubwo burongozi bushacho bishoboye buzuba buranguye deza amabanga twabushinzwe
Sylvester ntibantunganya mwahoze mu rongo y'Burundi murakoze cyane gose ku kanyamwa duhanye
namwe mwakoze cyane kwa mwambajije.